VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti n'abagenzi muduteze amatwi. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ya saa 12 i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Kuri ino tariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2016. Muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Aha gufuta amashirahamwe yigenga uri kufuta demokarasi kandi nawe ariyo wishimikije. Demokarasi ni ukuvuga guha ijambo ari we wese.
Uyo ni Zeno Nimubona arongoye umugambwe Parena utavuga rumwe na Leta y'u Burundi avuga ku mashirahamwe aherutse kugagwa.
Mwije bintu byo guhungabanya amahoro n'umutekano.
Ubutungane amwami ayo bwari bumaze kuronka ivyemezo bimwe bimwe yahavuye yubugurura urubanza kuri ayo mashirahamwe.
Uwo nawe uwa kabiri ni Terence Ntahiraja umwunganirizi w'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu avuga kuri icyo kibazo nyine cy'amashirahamwe yugawe. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buherutse gufuta amashirahamwe atanu, ayandi atanu burayahagarika iby'agateganyo. Ayo mashirahamwe yagirizwa n'ubutungane ko bagiye mu itunganywa ry'ugushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015. Umuyahagaritswe iby'agateganyo harimo amashirahamwe y'urunani, harimo urunani rw'abamenyeshamakuru Murantunga, UBG, Union Burundaise des Journalistes. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari ingendo ya leta yo kuzimanganya ubwigenge bwo guserura ibyiyumviro. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Bujumbura.
Amashirahamwe atanu yahagaritswe burundu ni urunani rw'amashirahamwe yigenga Force, ishirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu n'akabafungwa ya Prodeh, rihanira iterambere Focode, urunani RCP n'ishirahamwe ry'abakirisitu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu hakati. Ayandi mashirahamwe atanu nayo harimo irikurikiranira hafi amatora COSOM n'urunani rw'abamenyeshamakuru mu Burundi IBG yahagaritswe by'agateganyo. Aya mashirahamwe yagirizwa ko yakinye politiki atavyemerewe. Terence Ntahiraja umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati.
Mu ntago z'umwaka w'2015 twimije amatora ku mashirahamwe yarenga 600 ico gihe hariho amwamwe makeye yafashe intumbero yo guheba intumbero bari barihaye yo guhanya agateka kazi na muntu yo kwigisha urukundo n'ibigambi y'iterambere maze bacha baja mu bya politiki nkuko batari bake mu ndongozi zabo bagiye baravyivugira. Ibyo byahavuye byiyerekana mu gihe ibyo bateguye bise imyerekano ariko ari mu bumuko gushikaho hageze tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu aha bari wanyu bawe mashyamwe bamwe bamwe twabona mu gisagara cha Bujumbura bicaye kuri brand kabisa igiye kurasa radio televiziyo nasionale y'igihugu.
Zano nimo bonarongo yo mugambwe Parena umwe muhitavuga rumwe n'ubutegetsi abona ko mu ntwaro ya demokarasi leta ari itubahirije.
Mu Kirundi baravuga ngo wankisatsi atakanuka. Aha gufuta amashirahamwe yigenga uri kufuta demokarasi kandi nawe ariyo wishimikije. Demokarasi ni ukuvuga guha ijambo ari we wese. Si ukuvuga ngo umuntu aca avuga icyo ashaka mugabo avuga icyo ashobora kwemanga mu butungane buringanijwe ku buryo guhinyuzanya mu nzira yo kurondera ukuri bitunganijwe neza. Rero leta irakwiye kwisubira ko kuko arya mabanga bafise bayafise mu izina ry'abanyagihugu. Mu izina ry'abanyagihugu naho ni ukuvuga nk'uko abo bantu womenga barabaye ibicibwa mu gihugu kandi atari ibyo kubera akazi utagakoze neza. Naye ahandi ugakoze neza uragira uti reka ndakwitwarire mu butungane buducire urubanza. Siko bigenda rero si ugukoresha igikenye uba uhinduye intwaro ya demokarasi dictature.
Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwabusigura ko ata mategeko yaho nyanzwe bwagiza amashirahamwe ko ategeza kurikirana dosiye mu butungane inyuma y'ahasohokeye raporo yagiriza imigumuko hari mu kwezi k'umunani umwaka w'2015.
Nyakubahwa mushikiriamanza kizigenza wa Repubulika yaciye ashinga umugwi ujije gutohoza no gutanga umuco ku vyerekeye ivyabaye muri ico gihe. Harabonekamwo amashirahamwe ashika 28 ya dome kurutoki mu yarenga 600 yashoboye kugira uruhara muri ako kajagari mw'ivyo bintu vyo guhungabanya amahoro n'umutekano. Ubutungane amwamwe ayo bwari bumaze kuronka ivyemezo bimwe bimwe yahavuye yubugurura urubanza kuri ayo mashirahamwe muri pariki nkuru y'igihugu. Izo manza zimaze kuvugururwa vyasaba yuko berezo bazitaba ariko ntibazikurikije.
Abakuru b'amashirahamwe yugawe burundu nihagarishwe vy'agateganyo benshi muri bo barahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015. Bamwe mbere hari imitahe mpuzamakungu ibarondera bagirizwa igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye kuwa 13 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Wirika neza kuri iyo nkuru. Kandi naho abahinga mu by'uburimi n'ubworozi bo mu bihugu 15 bigize igice cya Afrika y'ubumanuko babona ko indwara nyinshi zibangamiye ibitegwa zishobora kwirindwa cyane zigatuzwa burundu mu gihe zifashe ibitegwa. Ibindi kuri iyi nkuru Pierre Claver ni mubona.
Abahinga mu by'uburimyi n'ubworozi mu bihugu 15 bigize igice cya Afrika y'Amajepfo babona ko indwara nyinshi zibangamiye ibitegwa zishobora kwirindwa canke zigatozwa burundu mu gihe zamaze gufata ibitegwa. Mu nama barimwo yarusha muri Tanzania basanze indwara zirenga 10 arizo zibangamiye ibitegwa, muri izo zitanu nizo nkora mutima. Uyu ni Cornelius Mukondo, umuyobozi ajeje gisata cyo kugwanya indwara zifata ibitegwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi muri Tanzania.
Kuna dudu wanyanya
agirater dukoko dufise imigera canke insecte dufata itomati, hari indwara zibangamiye imyumbati, hari n'izibangamiye ivyamwa nk'imyembe n'ibindi. Hari rero n'indwara ibangamiye ibitoki mu bihugu bibanye nka Kongo, Burundi, Malawi na Mozambique. Iyo ntirashika neza wacu muri Tanzania, ariko nato dufise iyifata imihwi kandi nayo ntiyoroshe. Kugira ngo twirinde, tubwira abantu ko batozana imivyaro canke imitsinda y'ibitoki bivuye mu bihugu bibanye
kutokana na athari ambazo zinaweza kuletwa kutokana na ugonjwa huu.
Abo bahinga bavuga ko izo ngwara zibangamiye ibitegwa mbumbarugo kandi zituma mwimbo ugabanuka cyane. Umushakashatsi mu kigo cy'igihugu kijejwe kugwanya ingwara z'ibitegwa Tropical Pesticides Research Institute kiri muri Tanzania avuga ko izo ngwara zifata ibitegwa bitunze abanyagihugu cyane cyane bato bato ku bice birenga 70%. Aho ni mu bihugu 15 bigize igice cya Afrika y'Amajepfo SADC. Wa mushakashatsi Maneno Chidege amenyesha ko izo ngwara ari nk'igitero ku mirire y'abantu Securite Alimentaire.
Kwenye food security ni tatizo kubwa sana. Zaidi ya nchi 15 za Afrika.
Ni intambamyi ikomeye cyane ku byerekeye imirire yacu kandi izo ngwara zibangamiye kubaho neza kw'abanyagihugu. Akarorero ni nk'izo zifata itomati. Ibihugu 15 byose biramaze gufatwa, yaba wowe canke jewe ku murango canke imijoro usanga itomati ziri mu byo dufungura. Izifata ibitoki nuko uko hari ibihugu bimwe bimwe usanga bifungura ubugari bw'ibitoki canke ibitoko kwabyo. Ivyamwa byo ntaco niriwe ndavuga kuko yaba imyembe, amavoka, imiwe n'ibindi, uretse ko tubijya turanabishobora tugaha abandi ingwara mu gihe dutanze ivyamaze kwandura. Ni ngombwa ko abahinga duhanahana ibyumviro ingene twozituza. Hari nk'ingwara yavuye mu gihugu cya Tunisia ica muri Ethiopia, muri Sudan y'Epfo na Kenya gushika muri Tanzania. Ibyo byerekana ko Afrika yose ahubwo dukwiye guhagurukira rimwe.
Aya magonjwa niliyoyataja yako nchini Afrika.
Amareta abwirizwa gushira ingufu kuri iki kibazo kugira ngo izo ngwara ziranduranwe n'imizi. Abanyagihugu basabwa kudacisha ibiribwa mu nzira z'amagendo babishora mu bihugu bibanye. Mu gihe igihugu cya Tanzania gihana urubibe n'ibihugu 8 byose mu karere, ngo nico ca mbere gishobora kubangamirwa nk'uko bivugwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi.
Na niwaambie wananchi sasa wewe unawezaje kukwepa?
Reka mbwire abanyagihugu, wibaza ko uri kuhunga leta ugaca mu nzira z'amagendo canke mu kinywabi, kumbe ni uriko wikwegera ingorane. Ikindi nuko mu bihugu bibanye babonye ko twabahaye ibiribwa bifise ingwara, uba wiciye isoko igihugu cawe. Duce mu nzira zizwi turiha amakuru n'amatagisi kandi ibiribwa byacu bipimwe neza ko ari bizima. Ariko aha n'abatware bo hasi ku mipaka ni ngombwa badufashe kwikingira no kugwanya ibica mu nzira zitazwi
badala kupita kwenye panya routes.
Ikindi nuko wabwirizwa gukomezwa ingendo yo gutanga ibipapuro certifica byerekana ko igitegwa kivuye mu gihugu kanaka cujuje ubuziranenge kandi ko atangwara gifise. Pierre Clavier n'inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'America huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio ijwi ry'America isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inyuma y'ukwezi abanyeshuri b'abarundi bagera kuri 91 bahungiye mu Rwanda batanguye kwiga muri kaminuza, barashima intambwe bamaze gutera na cane cane kubona bava mu ikambi bagasubira ku ntebe y'ishure. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana mu Rwanda.
Haraheze ukwezi abanyeshuri 91 ba mu ikambi impunzi ya Mahama bagiye kwiga muri kaminuza ya UTB i Rubavu ku mfashanyo y'ikigo Maison Shalom. Abanyeshuri sibo babonye umunsi urageze kuko kumara umwaka urenga mu ikambi y'impunzi aho mashuri mato mato nayisumbuye baje ku ishuri nabo bakaguma bicaye ataco bakora ko byari bibageze habi. Uno munsi bamenyesha ko ari umunezero ntangere kuko bisigaye bishika bakibagira ko ari impunzi.
Ubuzima bwarahindutse tukiri Mahama twabona ko atakazoza, ariko ubu turashima tubiravye tubona ko twarahindutse mu vyiyumviro kuko ubu turiko turiga tumva dufise umunezero utagira kungana. Tubona ko ubuzima bwahindutse, tubona ko turi tumeze nk'abandi bari ku ishuri, tubona ko hafata umwanya tugafata umwanya tukiga tugatera imbere mu byiyumviro kandi tukiyumvira byinshi cyane gose.
Uno munsi tuvuga ko hagera igihe mu kibagi cyako munini impunzi.
Ya cyane gose turagera kuko turi muri community y'abantu batandukanye, turagera tukumva ko twisanze mu rugo, tumva ko tutari impunzi kandi.
Aba banyeshuri imbere yo gutangura ivyigwa babanje kugira amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza, kimwe mu bibafasha cyane gutahura ivyigwa bisanzwe bitangwa muri urwo rurimi. Bariyemerera ko biga neza kandi ko n'umwimbu ari mwiza.
Inyuma y'ukwezi mbona umwimbu ari sawa, kwiga badufata neza, turiga ivyigwa twasanze mbere ino bimeze neza cyangwa no mu Burundi. Ino kuru tuyiga mu ndwi zibiri, muri zo ndwi zibiri muyize n'ikibazo mwikora mu zo ndwi zibiri zose kumva muba muhegeje. Hama ibindi tugishika twagize ingorane nke y'icyongereza, mugabo com to twakoze amaformasiyo y'icyongereza twasanze ari bisanzwe, ahubwo twasanze n'abanyarwanda duhakwa kubibarusha ari hafi cyo kimwe nivu ari ya indi nyene.
Mumaze gukora ibibazo murashima umwimbu mwaronse?
Ego nk'abarundi bose umwimbu turashima, turashima n'ukuri turabitora cyane gose. Mbere nabigisha baguma batubaza mbe ngo mwe mwize mu cyongereza iwanyu ko tubona umengo system y'icyongereza murayimenyereye.
Mu gihe rero hari abanyeshuri baronse amahirwe yo gusubira ku ishuri, hari abandi bakirindiriye ako karyo. Margarite Barankitse anongoye Maison Shalom amenyesha ko kurihira amashuri be n'uburara abanyeshuri bo muri kaminuza ari igikorwa gitwara amafaranga menshi, agasaba agwiza atunga ko nabo bo kwitanga ntihagire ababuzwa kwiga n'amafaranga, kandi hari abari bashoboye kubafasha.
Nabo nasobanuye nabo nkunda kurusha abandi nuko umuntu atanga icyo afite sinziriye, mugabo ntibibaze ko nshobora byose. Nago mbwire yaba abarundi banyumva bafise uburyo abadandaji abandi kumbura Imana yashoboye guha amaronko, mbwire kandi abo ba mbere ndababwire nibatwunganire kuko nta usomera abandi bavuze induru, nibatwunganire kuko jewe nka Maison Shalom nutwo mba ndonse ndatutanga kugira ngo twubake urugwaruka kuko ariko novuga ngo ikitazoza na kubu k'igihugu cyatwibarutse.
Mwamenya ko mu ikambi ya Mahama hari abanyeshuri 280 bafise uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza, muri abo 191 bakaba muri kino gihe bariko bariga mu makaminuza atandukanye ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Hatungimana, Rubavu, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11,835.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuva uruhagarara rwa politike rutanguye mu Burundi mu mwaka uheze w'ibihumbi 2015, ubukene burugarije abanyagihugu. Ibihugu bitari bike byahora biha imfashanyo Burundi byarahagaritse. Ugwaruka rero ruri mu banyagihugu bageramiwe cyane n'ubwo bukene, haba ugwaruka ruhejeje amashuri rudaca ruronka akazi cyangwa ugwaruka rwari rusanzwe rukora iyindi mirimo. Mbega ikintu cyo kugwa kugira ubukene ntibubandanye bugeramira Abarundi ni ikihe? Inyishu z'iki kibazo biri mu kiganiro Frederic Nkundikije yagiranye n'abarongoye amashirahamwe y'ugwaruka. Stani Iranyibutsa arongoye ishirahamwe Olufab Service rigwanya ibiturire, hamwe na Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe Folucon. Reka dutega amatwi bimwe mu byo baganiriye.
Ego kubwanje ikibazo mureje kumbaza muti mbega nikiki abanyapolitike bokora kugira ibintu bananyemeze neza. Ubwanje nuko mbona ko abanyapolitike bose yaba uri mu mugambwe uyu canke uriya yokora politike yiwe yisunga ashira imbere akarusho kuba kubene gihugu avuga ko aba aserukiye. Rero nkasaba rero yuko abanyapolitiki bamwe bakora ibicanje biriya ikumbure kugira bashike kwihangiro ry'imigambi yabo baba bateguriye abanyagihugu, nuko ubwa mbere bobanza bakabanza bagakunda abo banyagihugu ubwabo. Ko byaragaragaye abanyapolitiki benshi bagiye bariko baradorje baratubiza abanyagihugu barongoye, bigatuma abanyagihugu bajuragirika. N'uyu munsi ngira nk'uko mwagiye muriko murabikurikirana, jewe rero mbona yuko abanyapolitiki bubanza bagakunda ubwa mbere abanyagihugu imbere y'uko bategurira imigambi y'icagiriye.
Urakoze Stani, reka nico kibazo kibaze kandi Gerard Hakizimana, mubona ko abanyapolitiki eka bokora iki muri rusange kugira ngo ibintu ntibandanye fata inzira mbi, ubukene ntibandanye kugariza abanyagihugu?
Murakoze cyane. Bwa mbere nagira amande ndamutse abakunzi b'ijwi rya Amerika bose bari kubatwumviriza. Kugwa nuko bwa mbere abanyapolitiki bategereza kubabanura n'imyifatire bavuga ko isigaye iganyitse, aho usanga abanyapolitiki bariko bakina politiki yo gushyira imbere inyungu zabo, maze ugasanga gwagwaruka boteje imbere cyangwa icyagihugu boteje imbere, bo bagomba ko ibyabo bashaka ari byo bijya imbere. Ari naho ubona ko ubukene bwabuge bwugariza igihugu mu ino minsi bwabwe ku banyapolitiki, kumbure batahura cyangwa kuriya cyangwa usanga bafise inyungu zabo bifuza muri politiki kugira noneho bashikire ibyo bashaka. Mbere tukaba tumaze kubona ko kenshi bakoresha ugwaruka kugira bikunde bashike ku butegetsi cyangwa bashike ku bindi, aho bimaze kugaragara ko iyo abanyapolitiki kenshi bagomba kurwanya leta bayirwanya bafise ibyo bishimikije, ugasanga ni kutemera ibyikora izi nabyo ugasanga ni bya bintu iyo bigiye kuba mu nduru biko bihatana barabara gasambugwa nk'ibi byabaye imyerekano amodoka agaturirwa n'ibindi. Ejo gacona ko bituma umunyagihugu adashobora gutera imbere mu gihe abanyapolitiki b'u Burundi batumva ijambo demokrasi, batumva ijambo amatora icarico. Rero nk'ugwaruka dutegereza kumenya ko atamunye politiki akunda ugwaruka, ahubwo ugwaruka rumenye ko ariko rwihangira imirimo ariko rwo kwiteza imbere, amazi abanyapolitiki bagakina politiki yabo badakoresheje ugwaruka mwibi cyangwa biriya nk'ibi byari bihitiye. Hama kandi hakaba amategeko mu gihugu, hakaba amategeko mu gihugu ahana uwo wese yo koresha ugwaruka mu byo rutategezwa gukora, ni nko kuri ibigwanisho n'ibindi, kandi bagahana hakaba politiki nziza yo gutanga akazi n'ibindi, hazi ibyo kurwanya ibiturire by'intwari bereye bikubahirizwa. Ama kandi abanyapolitiki bakwiye kumvikana kugira abanyapolitiki bahunze atakibagira bahunguke, maze igihugu gisubire gitere imbere kije ku murongo cyahorako. Murakoze.
murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose ikintu muriye ko nuko muvuga ko abanyapolitike muri rusange bashira inyungu zabo imbere ikabadakunda abanyagihugu tubibutsenje ati mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise ku murongo Janvier muri weneza Janvier muratwumva muratwumva muri hehe murafite ikibazo murafite cyimviro turi ko tuvuga cyane cyane ku bukene bwugarije Burundi eka tukaba tuvuga kandi ko urwaruka ari gusanga kenshi na kenshi rugeramewe kurusha abandi banyagihugu duga ku ijambo icyimviro ikibazo
cyo mbona no sira ko nabusanzwe denye mu mama mbona yasanye cyose cyashonda gihenda ugarusha ari byo bikoresho cyaje kandi sagaje cyo ndamabo nabo nyitandukanye nabo abantu bari babyiruka amatwi na rugwaruka ubwo hano mu ministeri cy'agacumbere zikabona ko nyine ibintu muri karamya by'ukuri ariko kandi ko kwagenzi abisanga bari byo ngabuze gatanga ubwo ariko gwitanga imbere ata abantu bakuze byose bari mu bajya imbere mu kimbo rwaruka eri rwaruka gozerwa araba neza mbere yuko bajya mu bintu bya politiki bakajya batajya abantu batuma tubone mwe muri ko mukadufasha mu kimbere mu dukigisire bakareka kujya bahembwa n'abonyine babona kuko ndazi abana bato bashobora kuba boreka kubajya nk'ababyeyi babo rega ni nk'ababyeyi babo bakabajya kumbena nemeye ko mutadusubikira ngo mukize imbere muduhatarorera rero gaca bareka kujya baravuga ngo barabahemba kabusanzwe urumva ari byo rero umutekano cyatwaje imanda nabona ko nabyo ari byo nyine yajya manda nyine kubera abona y'ibiganza bikamwe demu bisenye kandi twabona ko ari byiza ariko barashobora no kumuntu atera imbere ntihashyireho koronka kadiyego na hano ngo uburi fata udahinze umuntu urabona ko ibintu bimeze neza abagihugu babayeho neza mu kwivuza mu biki mu mashuri ayo mashuri bubaka ugasanga nibakora mu bikorwa rusange neza ariko hagezeho igihe avuga ati burya rero wowe mugabo we harageze yuko uzindura ugaha abandi bagatwara agatadadaja urumva rero cyatse gituma mu rwaruka ariko ari igira ingorane nubwo busemo gategeka kiba igihugu mbere n'ubu bakaba mu myanga nyine ni uburiho mbere buranarenze ibintu na bigeza ku mwanya ku mwanya makaye y'isi y'abatagira akazi n'ibese mu rwaruka nyine reka n'abakozi usanga ata akazi bafite n'ingorane mu kindi
urakoze kuri icyo cyumviro Janvier reka duhe n'ijambo Désiré mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe murafite icyumviro ku bibazo by'ubukene reka bihanze cyane urwaruka turiko turavuga
yego nje nagomba gusana gutanga intererano ku kesho reka ubukene nabonye mwatangwe kuvuga yuko imfashanyo zahagaritswe mu isanzwe no kuba zirya mfashanyo ibihugu bya Buraya byahagaritse gutanga imfashanyo si kuvuga yuko ziba zahanye abantu baba bari muri guverinema gusa mu isanzwe byahanye n'abanyagihugu kubera ubukene hanini buca bufurapfa ujya mu nyagihugu muto kuko wowe nta n'umushahara aba afise naho ubwo bukene buza wewe arashobora nk'ibyo biharage cyangwa ibijumbu agiye kurondera nk'agahuza zo kwambara ugasanga wewe ibyo biharage byo yabigurishije rumwe mugo agiye ku isoko kugura ibyo bindi biza biva hanze ukabisanga nyine birazimbye ni ukuri nabo baba bafashe ibihano harya ntugire ngo baba bifatiye ngo abari mu guverinema gusa hanyuma ikindi nacyo ku byerekeye kwaruka uwaruka twebwe maturahendwa rimwe na rimwe mparuye nk'ukuntu nkage ariko ari manifestation je nari ni Bujumbura mugabo je ivyo ntavyo nagiye kuko narabona yuko byo havana bigira n'ingaruka mbi kandi n'ubu naho bibandanye bigira ingaruka mbi kuko urwaruka baratubwira ati tubakurikire mugabo wobo ugasanga bo bafise vision y'inyungu zabo ariko urwaruka ugasanga ntacyo turonka none nk'akarorero nk'ubunya turiko turagukurikira uri nka mu mugambwe tugukurikira kanaka tugufasha mu byo uri kurakora ugasanga wewe mbere wishakira nko kuba nk'iposte y'ubushinga amateka cyangwa mushiranganyi kanaka iyo bayirose nta n'umwe basubira kwibuka ahubwo gisho no hano urwaruka gukurikira umuntu ariko abamubiriza ababwira ati ngo dukore proje kanaka nko mu gihugu cy'Uburundi n'igihugu kirimo nk'amazi kirimo ibintu byinshi bashobora kuza ari nk'umuntu afise proje kanaka kubera iki no nabo bantu biga bagateye imbere bo batatanze twiga two gatanze uko twiga dusa nubona n'ahantu hameze nk'ahuzi bobo bagize gukora amaproje yabo baza gukora amaproje yo gushinga imigambi ese ko hari izindi proje zokorwa kugira ngo ugwaruka rushikirwa hanyuma bamobilizwa rukaje no mani ma project apana muri politique je cyo bicanje cyari cyo murakoze
murakoze Desire Rekadu hakanya Stani iranyutsa agira icavuze ku vyimubiro ishikirijwe na Janvier na Desire mukanya gatoye cyane gose tu Stani
ego ego murakoze Janvier asa nuko mu byashikirije asa nuko yunganiye izo twariko turavuga turashikiriza cyo kimwe na Desire bose bagaruka bagaruka ku kuntu rwaruka muri rusange usanga rubiko rurakoreshwa rukaja mu bintu rutazi ibyo ari byo rutazi ibyo rutazi icyo ruzoshika ko rutazi intumbero yabyo muri make bose bashoboye gusutsa na mwari ijambo yanjye yagarutse ko je sinurirarira ko cyane kuko numva risa nuko rijya mu ya politiki yavuze ngo rugwaruka ngo rumwe rumwe ngo usanga ngo rumuvuja muri bicanke biriya ngo kubera ngo usanga hariho umuntu yategereza yari ku butegetsi yategerezwa ku butago ngo kubumva ko hamahagera igihe ngo abumva ko ntabumve ko icyo ni cyo kintu ntashoboye kumwumva neza mu bisanzwe byabaye ngaha ayi ntaho bisa bisa n'ibyo kuko igihugu icyo cyo cyose kiba gifite amategeko akigenga nta kintu na kimwe gishobora gukorwa andeoro y'amategeko y'icyo gihugu rero uko byagiye biko birakurikira muri twebwe twari ngaha i Bujumbura amategeko yagiye ariko arakurikizwa gusa niba abanyepolitike nyine nk'uko imbwirizwa yayibuze usanga bashyiraho imigambwe ugasanga iyo migambwe niyo ku mazina wagira babaze na biro nyobozi ntibayikwereke wagira babaze ati mbega nta waragize warashitse ukumva ntibamuzi uyo muntu yashatse gushika gutegeka atagize akuya bica bigorana ukuntu bigenda ni muri iyo mvure
ego Gerard Hakizimana namwe mu kanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe kuvyashikirijwe na Jean-Vincent Desire
murakoze cyane ubwa mbere nuko ujanje ni interano yatanze ariko yavuze ati kominuka avuze ati mu 2005 ubwira rajyagiye iraba hari abantu batigeze bashaka kuba mu butegetsi ari nabyo byaciye bituma ugwaruka nubwo akagombye kwerekana ko rwagiye mu baracanye mu bindi cyangwa rwahenze kumbuye kubera abasi kuva ku butegetsi ariko ahantu ajya ntanga umuco nuko mu bisanzwe ugwaruka nyine tegereza kumenya ko kadoza kago atari muri politiki ubwo ko tegereza kuzotera imbere mu gihe byo mashyirahamwe rukiyungunganya go nyene rukamenya ko ubuzi bwa leta naho abo bashyigikira boshika ntibashobora gukwirwa n'ubuzi bose kandi bamenye ko nta biro bihari bizokwirwa ka bose n'umunsi hari ibishomeri byinshi ariko ubwo kamwe twakora amaboko mu mpunzu turashoboye tubavanuye n'abaduhenda tubavanuye n'abaduhenda ku biringo n'ibindi ariko tumenye ko igihe cy'amategeko kandi akigenga ata muntu n'umwe ategereza guhindura twebwe gusa turabe ko leta ihari iriko ikora yisunze amategeko igwanya cya kimenye n'akamwana wa mama itanga akazi iciye mu mategeko atawirenganije batarazi bwoko cyangwa imigambi hama ugaruka twumve ko imitima yacu itekanye tubavane n'abanyepolitiki baduhenda na cyane cyane bakatuta mu nzira zitayizo ngo tugwane tugire iki ibintu byanyu ni Desire Desire nawe ni asa n'uwatanze intererano niaza ko nta byinshi yashimye kuvuga mugabe yavuze ati manifesto zabaye ndino ibyagiramo ndabona ko Jesse nawe kutujyamo n'ibindi aravuga ko umuntu yabaye minisitiri adashobora kwibuka abo bagendaye nibyo ahanye iyo ushikiye umuntu wanashaka kamubwiye ati ukamushyigikira agashyika hashaka naza ko mwamuhereje ingamba ni nacyo gituma ugwaruka dukwiye kubavanura n'uwo wese uzaba bahenda kwisuka muri politiki na cyane cyane kwisuka muri politiki yo kurwana n'ibindi ahubwo bahinge kadoza kabo bubake igihugu cyabo bumve ko igihugu atwe tuzokiragwa kandi igihugu atwe dutegereza kwiteza imbere nk'ugwaruka gusa turabe ko ibintu biko biba hubahirijwe amategeko
Radio Ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ahani naho duherereje ibiganiro byo kuri Nosaha ndashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri Nosaha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabibutse ko site yacu ya internet ari wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kuri Facebook naho turi kuri radio yacu murashobora kutwandikira mukadushikiriza ibibazo n'ivyumviro kubiganiro n'amakuru tubashikiriza ndabashimiye mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika